или Miss With America. Radio Jude America mu kirundi n'ikinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 na metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri Radio Inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radioyacu@gmail.com na Facebook kuri adresse VOA Radio Yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.voa.com mu mwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Demokrasi n'umuco washinze imizi mu bihugu bitari bike bimaze gutera imbere cyane cyane ibihugu byo mu burengero bw'isi. Demokrasi yatumye abanyagihugu muri ibyo bihugu bihitiramwo ababarongora kandi bisigura imbere yabo ku byo bakora. Ibihugu bigendera kuri demokrasi birubahiriza uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro hamwe n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri rusangi. Ibyo bihugu bigendera ku mategeko kandi byisunga ibwirizwa shingiro. Yamara harababona ko muri iki gihe demokrasi itanguye gusubira inyuma muri bimwe muri ibyo bihugu. Bavuga ko biriko bitumwa n'abanyepolitike muri iki gihe babonwa ko bariko bashira imbere ibyerekeye ukuyugarana kw'ibihugu byabo, kuryosha ryosha abanyagihugu mu kubemerera ibintu byinshi muri ivyo bazi neza ko batazoshobora kubaronsa, hamwe no kubatera ubwoba mu kubabwira ko byinshi mu bibazo bafise biterwa n'abanyamahanga baje kugerera muri ivyo bihugu. Hari bamwe mu bitegereza ibintu bavuga ko amakunga ashobora kuba ariko asubira mu bihe bibi byo muri kahise byatumye haduka intambara ziyaye inkumbi ku isi kubera abanyepolitike nk'abo. Mu kiganiro muri sanga tubafitiye tubatumiye Pierre Claver Nsengiyumva, umuhinga mpanuzura jambo yigenga akurikiranira hafi politika akongera akaba yanonosoye ivyereke ubutungane bw'inyuma y'intambara ari Bujumbura mu Burundi. Tubatumiye kandi Athanase Karayenga, umumenyeshamakuru akongera akaba n'umuhinga mpanuzwa jambo yigenga mu vyerekeye guhanahana makuru ari I Paris mu gihugu c'u Bufaransa. Batumire ndabaramukije.
Turakomeye.
Yego, ntangurire kuri
mahoro.
Ntangurire kuri wewe Pierre Claver Nsengiyumva, witegereje ababona ivyo duheje kuvuga ko demokrasi yo biriko irasubira inyuma no mu bihugu twari tuzi ko yashinzwemo imizi cyane cyane ibihugu byo mu burengero bw'isi, ubibona gute?
Siri mbeshere, hariho byinshi twumva dukurikirana mu makuru n'ibyo tusoma biriko biba cyane cyane muri ibyo bice vya Buraya, aho hari ivyiyumviro bitandukanye abantu bashikiriza, cyane cyane wumva ko hariho abagwanya nk'umuzo twovuga w'ivyiyumviro bimwe bifatiye kuvyo abantu batibaza ko vyogarutse, cyane cyane uravye nka kahise kiyo nk'iza Buraya canke za Amerika, aho abantu bari barashoboye kurengera ibintu bimwe mbere bakaba n'akarorero ku isi, ariko ubu ukabona ko amakuru amwamwe yerekana by'ukuri ko hariho ibintu bisa nk'ibiteye akoba biriko biraba, aho kuri ubona ko ibihugu biriko bigira izindi ntumbero abanyepolitike bamwe nk'uko mwabivuze mu ntangamarara bariko basa nk'abiyugarana mu byo bo bibaza ko ari inyungu zabo bonyene bwite, bataravye abandi bantu nabo icyo boshobora kubafasha ishobora gukorana n'abandi. Rero no kuvuga ko bisanga ibiteye amakenga kaba biteye nakoba muri iki gihe.
Yego, nawe Atanaze Karayenga ubibona gute?
Jaho ko dabora nuko cyihutirwa cyambere nuko twegaruka ku yuvuze demokrasi, yuvuze intwaro y'ibihugu byahora kwara Afurika cyane cyane ko baza kwibuka demokrasi kivuga mu kirere. Mu Kirundi bavuga yuko ari intwaro rusange, kandi iryo jambo ryashyizwe ahabona na perezida w'abagazi, perezida Jean Baptiste Bagaza. Intwaro rusange ni ukuvuga yuko umuntu wese n'igihugu wese nk'abarundi bose umwe wese utaraje ubwoko, utaraje idini arimo, utaraje gutuza afite, utaraje iby'ubukene afite, twese tunganya ubushobozi bwo kuba bene Burundi, tukaba dufite ubushobozi bw'uko icyiyumviro cyacu gishikirizwa, kikumvirizwa, hanyuma abatwara bagashyira icyiyumviro, icyifuzo, imigambi abanyagihugu umwe wese yifuza gushyira imbere. Kandi ibyo byifuzo, iyo migambi gifatiye hejuru rwose, gifatiye kure, abantu bose bashaka yuko baronka uburyo bwo kwiga, abantu bose bashaka kurenza uburyo bwo kwigwa, abantu bose bashaka yuko baronka akazi, abantu bose bashaka yuko baronka inzu babamo kandi bakabamo bafite n'imiryango yabo, abarundi bose bashaka ubwigenge, kandi si ubwigenge buja mu byiyumviro bihanitse, ni ubwigenge bwa minsi yose. Muri ubwo bwigenge hariho gushikiriza ibyiyumviro, hariho kwiyumvira, ukaba ufite ubwigenge bwo kwiyumvira ibyo ushaka, ukaba ufite ubwigenge bwo kwicisha muri za media. Mu by'ukuri demokarasi ni ibyo, n'ubuntu n'ibintu baza umuntu agenda yegeranye yumvika ku bindi, ariko byose bikagaruka ku kintu kimwe. Jewe ndi umunyagihugu, jewe ndi mwene Burundi, nshakira iki abo tubana, nshakira iki abana baje, nshakira iki abadutwara. Ubu rero hariho abandi ko barasubira inyuma, cyane cyane mu bihugu nk'ibya Buraya, muga no muri Amerika arabibona. Mu by'ukuri ikitwa basubira inyuma si kiza, ni uko bakibaza yuko umuntu wese aho ari hose, umunyamerika uwo ari we wese, umufaransa uwo ari we wese, uburusiya uwo ari we wese, ubushinwa ari we wese, afite ubwo bushobozi bwo kuvuga ati jewe icyo nkeneye cyo nshaka ni iki n'iki. Intwara zisubira inyuma, intwara zahora zizaza, intwara rusange ziriko zisubira inyuma nk'ibirenge, ni intwara zitemera yuko uwo ari we wese afite ubwo bushobozi. Ikindi cya kabiri, intwara ziriko zirasubira inyuma bavuga bati sinateye n'ubwoba, mu by'ukuri zisubira inyuma nk'ibirenge, kuko zigomba kwikingira, abantu bagomba kwikingira. Usanga abasuma benshi batwara nk'ibihugu sinorinda kubivuga ngo muri Afurika biraboneka, umuntu w'umusuma atashaka yuko babona ko yiba, erega iyo ntwaro rusange iba imubangamiye ntayishaka. Umuntu yishe, erega ntashaka intwaro rusange. Umuntu afatanije n'amamafia ari ku isi, aba bandi bari ku isi yose kugira bimbe ubutaka bw'igihugu cya Afurika, hanyuma babujane hanze, hanyuma abanyagihugu nje babukuremo inyungu, na iyo ntwaro rusange ntayishaka. Naho rero navuga nti ntibuterwe, ntitugire ubwoba, ahubwo nibaza ko abo bagomba gusubiza inyuma intwaro rusange, bagomba kwikingira, baje batebye, kuko hariho uburyo bwinshi bwinshi yuko abantu bahanahana ibyiyumviro, yuko bahanahana imigambi. Ubu nicyo gisobanuro kugira ngo baje batebye kandi ntabo bazoshika.
Reka tubandanye ikiganiro. Nariko ndavuga cyane cyane umuntu afatiye kuri ibi bihugu byari byitwa ko bimaze gutera imbere, ibihugu by'i Buraya na Amerika, umuntu akabona biriko bisubira inyuma, niyihe ngaruka bizogira cyane cyane ku bihugu byo muri Afurika n'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere muri rusange? Pierre Clavé,
ivyo nibaza ko murazi ko ahisi yarigeze ubu n'ukuvuga ko hariho nk'ico bavuga nka connection cyangwa interconnection n'ukuvuga ko hariho gufashanya no gufatana ubu iterambere yaje n'ukuvuga ko ibiba hirya no hino ku isi bishikira abandi hama bakagira ico bivuga ko bagahanahana ubwenge bagahanahana ibyiyumviro umuntu akarahurira mbere ubwenge cyanke ubuhinga ku wundi hanyuma agakora ubu rero aho bigeze no kuvuga ko uko isi itanguye kuba ubu no kuvuga ko nk'ibihugu bya rutura bisanzwe bifise nk'ibyo cyo byirengeje ko zavye ku butunzi bw'abandi ibyo byose mugabo ni byo gufata kubifata muri rusange ko ari byo ariko hariho byinshi byerekana ko ubu abagira intonde zinga n'ibihugu bikurikirana mu bibangabanganywa mu byerekeye ubutunzi n'ukuvuga ko bigirirwa hanze ya Afrika bigirirwa muri Amerika ni banki y'isi yose cyangwa mu bigega bimwe bimwe mpuzamakungu ni ukuvuga ko uno munsi hariho ikibazo gitanguye kuba ni ibyo abantu bavuga ibyo bashikiriza hamwe n'ibikorwa ibikorwa rero uno munsi ibintu tubona ni uko hariho ibihugu bitanguye guhindura intumbero nk'ibyavuga kuri demokarasi nk'uko mugenzi wanjye yaje kuvuga ko demokarasi yari yiyumviriye ubwa mbere byatanguye guhindura nk'intumbero ugasanga rero ubu umuntu afatiye ku bibazo bimwe bimwe nk'umutegetsi cyangwa umurongozi w'igihugu rutura yoba ashobora kuba agezemo bice bitangura gufata nk'ukuvuga ko igihugu ciwe coba kifise ingorane kubera hari ibindi bihugu byinshi bindi coba kiriho kirafasha cyangwa byo coba kiriho kirasunika kigerageza guteza imbere rero ibyo bivuga ko uno munsi iyo wihweje neza usanga demokarasi isubira inyuma kubera yuko uko ibihugu byagiye biratera imbere mu byerekeye by'ubutunzi hariho bimwe bimwe byari bizingira ko bizokwama biri imbere rero iyo ufise n'ubutunzi ugira n'ijambo rikomeye cyane mu bya politiki nibaze rero ko cyane cyane umuntu yoraba akavuga ntitwo jese notandukanya Afurika n'ibyo bindi bihugu kuko Afurika cyane cyane kenshi isikora igikora iri kumwe n'abahinga abahinga bo mu gihugu kimwe bakorana n'abahinga bo mu bihugu biteye imbere ibyo nabyo bikaba bizana uburyo bikaba bizana n'ibyiyumviro nibaze ko ubu igihe ahubwo tugezemwo nishukura mbega ubu ahisigeze ubwo ibyiyumviro binyuranye biracyafise ikibanza nimba bizogira ikibanza bizaba bimeze gute cyanke abantu boshobora kumvikana gute ku bintu bishasha kuko ubu hari ingorane mu byerekeye amasoko abantu bashaguriramwo sinzi ko mubaze igihe mwumva no hiyo muri Amerika ibiba hagati ya Amerika n'Ubushinwa cyanke n'ubumwe bwa Buraya ibyo byose rero nibaza ko ni muri rusange haracariho ibintu abantu bateza kwiyumvira ko neza kuko kuzana nk'ibi bintu bya populisme kugira utore inyishu ikibazo iriko kigira mu gihugu cawe nibaza ko siyo ntumbero irashe kandi y'ugutanga umuco no kugira ikintu kinini cyane yo gushikana
katubaranye yego reka tuze ku mirongo ya telefone dufise Thomas uratwumva
yego ndabumva
yego watubwire irindi zina naho hamagaye uri
ndashimiye nkaba ndi mu gisagara cya Bujumbura
yego ufise ikibazo cyangwa icyumviro uterera
yego ahanini ni intererano kandi mera nkunegura kuko muri ino minsi dukunze kubona abantu bitwa abanyapolitike umenga sibo by'ukuri ubikurikiranye aho uhura bashyira inyungu imbere yabo gusa ntibabone inyungu y'igihugu ntibaboneye akamaro k'amahoro, ntibaboneye akamaro k'umutekano, ugahura nabo ubona gusa ibibanza barimo kubigirira bakabona ko ariyo ntambara, ahubwo gusumba ababa bariko barapfa, aho ubura basigaye banezererwa n'agapfa ngo upfuye iminsi yose akama ariwe muninja ariwe muti, ugahura niyo mvugo ya Amerika irakora. Iyo navuga ni muri politiki, abakina politiki barakwiye gukeburana bakamenya nubwo icyari cyo, hama bakama ari ba bandi bakunda igihugu, ntibabe ba bandi bakunda amaronko. Itaraba uko ndibaza ko turi inyuma. Ego
murakoze.
Navuga nti barabe neza baje barahanura abanyapolitiki bakunda igihugu ntibakunde gusa zabo z'imishahara yabo gusa, kuko benshi babona imishahara ntibabona akamaro k'igihugu.
Murakoze. Dufise kandi Eric. Eric uratwumva?
Bome
ahuri irindi zina?
Ni Eric ndi Bujumbura.
Ufise ikibazo canke icyumviro?
Bo ndefite icyumviro kw'ico kintu. Ego ugerageje kuraba ibihugu byinshi ubunya bikubiri kumira cyane cyane batanye ibihugu byo muri Afurika na n'ibihugu byo muri Amerika ndabiraboneka n'ibihugu byo muri Aziya. Ugiye kuraba icyambere cyoco kimwe n'icyo mbona cyo bivako ni hariho sumisho y'ibihugu biteye imbere biza kugira sumisho ku bihugu byo muri Afurika cyane cyane, urasanga bagomba kubitegeka ibyo byateza gukora or naho ariyo byakubwiye ibyo byakoze ku baturage babo. Niyo mpamvu mbona rimwe ko abaperezida bamwe bamwe babona neza yuko kenshi babona ko ibihugu bikomesha kusumisho bakanka kumenga bagomba kubategekera abanyagihugu babo kubasumba uko babonye babategeka. Cyo ni icya mbere. Kandi icya kabiri nacyo kuba bagira bari kuba doke baragira individualism y'ibihugu byabo n'ukuntu mbona bashyira imbere amaronko yabo, kuko simbona neza rerema nk'ibikubira nka muri Afurika abaperezida benshi batandukanye ariko umwe wese yakomeye ngo ayigira sumisho kiro cy'iwiwe. Doke hanini ni ntuzenya ni ikintu cyo kurondera amaronko cyane cyane wenda nyagihugu nkuba kubemerera ibintu bidashoboka ni nk'ukubaresha kugira akarimi gashusha ku banyagihugu oro nawe uzi ko bitazoshoboka. Icyo nosaba abanyagihugu cyane cyane ni ukuraba neza icyo kintu uko igihugu kimeze n'uko ibyo bintu abemereye ko bidashoboka kuboneka, ko uno munsi turatora uturongora ejo ugasanga ibyo mwumvikane nta kimwe akoze mo gusanga imanda ikurikira akwitoza baramuhaye. Urumva ni ikibazo muri Afurika kabisa.
Yego murakoze.
Yego murakoze. Namwe
Radio Juu d'Amerika Washington DC mu kiganiro muri isanga aho turiko tuvuga ku vyerekeye demokrasi yoba iriko irasubira inyuma no mu bihugu byari bizwi ko byagize intambwe zikomeye arivyo vyatanga ivyigwa bibetangirwa ko nakarorero mu bihugu aho demokrasi taratsimbatara. Ngaruke kuri Athanase Karayenga, iyo turiko turavuga aya majambo ya nationalisme na populisme, washaka kubisigura amajambo yumvikana nk'umunyagihugu ari mu Burundi no mu Rwanda yumve icyari cyo, ni gituma ivyo biriko bitera ibibazo na cyane cyane kubimukira baje bava muri Afrika.
Izere yuko shikiza uko ni uvuga ibyo bita populisme cyangwa nationalisme, nagomba kwibutsa abariko baratwumvira yuko n'ibyo bihugu twahora twibaza byaraduhaye akarorero byarateye imbere indwara rusange mu buryo bumwe n'ivyo, ariko ntitwibagire yuko ivyo bihugu navyo byaciye mu ndwara zinshi hadi ikintu ca kabiri. Wibuke yuko nk'igihugu nka Etats Unis d'Amérique zabanje gusambura igihugu citwa Iraq ejo bundi baragitatagura ariba baratwara ibintu ariko nta rubanza rwabigize baciye. Ibihugu bikuru byarabinaniye yuko bo kuzuriza Israel na Palestine, ibihugu bikuru byarabinaniye ko buzuriza Afghanistan. Bivuga yuko na twebwe muri Afurika kenshi na kenshi baturwanirako. Rero ako karoro bisa ngo bari baraduhaye indwara rusange muvyo kuri ntikari ko mu buryo bwose kandi benshi batwara ibyo bihugu bagomba kwiyubagiza amabi bakoreye ibihugu byo muri Afurika amabi bakoreye ibihugu byo muri Aziya amabi bakoreye n'iwabo mu bihugu byabo bakibaza yuko intwaro rusange ngo yemera gutyo nyene kandi nabone batemera ukwica intahe mu gahanga ikintu nibaza ari ejo bundi ari hirya y'ejo kizogaruka yuko umunyagihugu wese ibyo bavuga bya populisme na nationalisme n'amajambo n'amajambo atagiramo ikintu ishemeye kuvuga ngo twarira abanyagihugu ngo tugomba kwiga kuba umukuru wenyine ku isi yose uri wenyine ntibigikunda kuvuga ngo abanyamerika ngo twe kuko gikomeye ngo nicyo tuzaza kurada inyungu zacu twenyine ntibigikunda akarorero n'igihugu gitoya cyane nk'uburundi uburundi rega ntibungana uko tububona uburundi bugeraho aho dufite ambasade hose uburundi buri pari uburundi buri Washington uburundi buri muri Afurika ishize inyungu z'abarundi ziri ku isi yose uheze ubwengene umuntu yo kwitura nk'ibikoba akavuga ngo ubushobozi inyungu z'igihugu cya amerika ngo ziri muri amerika gusa inyungu za amerika ziri mu buyapani ziri mu bufaransa ziri mu burundi ziri muri nouvelle-zélande ziri hose bivuga yuko abantu babesha ngo bashobora kwitura nk'igikoba ngo bakagwanira ngo ibihugu byabo gusa ni ukubesha ni ukwishyira inyuma y'ingingo y'ukubesha y'ukwiba kugira ngo abanyagihugu ntibababaze ati wowe ibyo uvuga ntibifite ukuri rero mu ncamake ntitugire ubwoba abanyagihugu aho bari bose muri amerika mu bushinwa muri turki mu burundi muri madagascar muri tayland aho turi twese ubu haragize ko abanyagihugu bagiye bati oya inyungu zaje n'izi rero ushaka kwiga rero ushaka umwana kuvugwa rero ushaka akazi ibyo mugira byose bitahuye n'izo nyungu z'umunyagihugu uramuzi ayo matora ashobora guhindura ingoma ejo bundi barabonye no muri amerika yuko habaye amatora hanyuma kongere irahinduka hazamo iyindi migambwe rero naho tuvuga ngo biriko birasubira inyuma byembona ko ari akarorero keza yuko bidashoboka ko umuntu abanyagihugu bahindura indwara z'igihugu cyabo kandi bakabicisha mu matora
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone biri araduhamagaye biri uratwumva
cyane
yego irindi zina naho uhamagaye uri
ndi Bujumbura muri Ngagara
yego ufite ikibazo cyangwa intererano
yego ntana notanga
yego
nuko nobona yuko ibintu nk'ibyo abwo tubitsimbataza tukareka kuza turitwaza za ntwaro za kera demokarasi tukayitsimbataza
mwakoze
nawe murakoze
yego samuel ari ku murongo wa telefone uratwumva mweto mutakaje ku murongo wa telefone reka tubandanye iki kiganiro Pierre Clave nsengiyumva ku bwanyu niki yakiriko gituma aba banye politika bafite ibyiyumviro twako turavuga bya nationalisme na populisme bari kubatera bakomera mu makuru nasomye no mu gihugu nka Espagne cyagize intwaro y'agahotoro yari iteye ubwoba ya Franco ko abafite ibyiyumviro nk'ibi hari intara batsinzemo ya Andaluzi aho bavuga ko badashigikiye abimukira no kwikura kuri Espagne ku intara ya Catalonia niki he ku bwanyu kiriko gituma abantu bafite ibyiyumviro nk'ibyo abanye politike bariko baraduga
kimwe nuko tubibukanije nuko hariho niyo ari ibihugu byashoboye gutorera inyishu ibibazo bimwe bimwe byari bijanye n'akaranga kavyo canke k'intara zimwe zimwe ni ukuvuga ko hari ivya ibitabaye byose hariho ama reserve twovuga yasigaye ibintu bitashoboye gutorerwa inyishu burundu rero iyo hariho nk'ibihe vyo mu butunzi vyerekeye ubutunzi bitanguye cyane cyane ibintu bitanguye gucumbagira kenshi umuntu umwe wese arondera gutora inyishu aravye ikimuha inyungu wenyene ubwiwe inyungu inyaruka rero bivuga ko niba nko muri Andaluzia nabibaye ubu nguvuga ko ntibyabaye gonyene nguvuga ko ni kintu cyari gisanzwe kihari abantu bafukerera ko mugabo bagendera uko habaye ibihe bimwe bimwe bigoye ugasanga harabayeho nk'imbonezi imwe muri bo ihagurutse ikaza n'icyo kibazo rero ubu tuvuga ko sihajya honyine bigiye kuba henshi ngira murabona naho tworengana gatoyi muri Espagne ukaraba naho handi za Suede za Norvege za
no mu Butaliyano
cyangwa muri Hollande mu Butaliyano hose murabona neza ko igihe abantu bari bazi ko cyaheze kiriko kiragaruka rero bivuga ko nka populisme cyangwa nationalisme ni novuga ko ni nk'imikenyuro abantu bo muri politiki kenshi bakoresha abo uri ku butegetsi cyangwa uwurondera hari igihe umuntu arondera akavuga ati mbega icyo nofatira ko ni igiki kugira ngo nshobore gushikira inyungu iyi n'iyi bitotse mugabo cyane cyane bakorera ku bintu by'ibibazo bimwe bimwe biba biboneka biba bihari mugabo bagaca aho kubitorera inyishu irama mugabo bakabigendera ko bakabyogera kugira bashike ku nyungu rimwe rimwe inyaruka mugabo itagira novuga itazogira nk'umuturama izana nibaza rero ko ibi tubona abi nko muri Espagne hoho icyo tuzi ni uko abantu niyo bariko baravuga muri ibuka ko no kugira habeho ubumwe bwa Buraya murabona yuko ni n'urunani ruri hamwe mugabo rurimwo imice y'abantu itari kumwe hari ibibazo bimwe bimwe mugabo bashigwa hamwe ku mvo za politiki n'abanya politiki bashobora kuba bumvikanye ikintu uwo munsi rero iyo urunani rurimwo abantu bamwe bamwe cyangwa ari kugwinjirwamwo n'abandi bantu bashasha bashobora kuzana nk'ibyiyumviro bimwe bimwe nk'ibyo tubona byo gukumirana cyangwa bakavuga bati mbere muri uru runani ni jyewe nzana byinshi ni jyewe notegeka cyane kuri ibi n'ibi n'ibi ni ukuvuga ko ubiravye neza politiki iri kwitwarwa ubuntu uravye aho ibintu bya kapitalisme ibyiyumviro bya kapitalisme bigeze ni ibi byose mwumva ibyiyumviro bya ultraliberalisme muri ekonomi n'ibindi ibi byose birafise isano cyane ningene usanga mu nyuma hariho abatangura kuvuga bati mbega ko bajya aribo batwaye byose byonzosigara niki hanyuma umwe wese akagerageza kurondera ingene abandanya baho ingene abandanya suviva kugira ntatwagwe muri nikuba iterambere ko bagiyita uwo munsi harimo ibintu byinshi binyaruka hamwe mbere utamenya n'ibiri ko biraba nk'ubu ibeko aravuga gushyira ibihugu mu burere mu maregion mu maassemble mu biki kenshi ugutwayeyo wewe yabonye inyungu aragutwaye kugira mukorane nawe uzane n'abandi uzane nawe ibyo wawe ndo ugasanga nk'uko uwo mushinga nawe yavuze mbega niyo uzanye ugiye muri ibyo bintu mbega uwitegera uba wumva aho bigeze uba wumva inyungu uzogira ni ukuvuga ko rero ni igihe ubu bavuga ko ibihugu byinshi biri ko biramera nk'ibitatana bikaraba biti mbega uno nozanuye ubu nokora iki ubu nogira gutya mbega ubu noronka ndashigikira kuko urumva n'isi iri kwirahinduka kera ntibari bazi ko ubushinwa ibihugu nk'ubuhindi ibyo byose bindi n'ibihugu bimwe bimwe byo muri afurika bizotewa bikaduga bigakomera rero nta wuzi neza mbega ubu la notion meme yo kuvuga ngo ibi byo kuvuga ukomeye kuruta abandi muri politike mu gisirikare mu wiki urumva n'igihe abantu bari kubararondera nibaza ko hariho ikindi gihe gishasha isigiye kwinjiramwo aho nk'uko mwene umushinga ntavuze ngira abantu batangiye kwibaza bati mbega warakomeye ninde mbega muri demokarasi umunyagihugu azoba afise uruhe ruhara azovuga iki azoshobora kumvisha ijwi ryiwe gute mu mu bintu bishasha murayibona no mu Fransa ibintu mwaheruka kubona kuri Sanzelize abanyagihugu bagiye bakerekana ngira umubabaro cyangwa ingene bashaka gushikiriza ibyumviro byabo urumva ni kuvuga ko ngubu hashobora kubyukiramwo n'umuntu agacaguruka agaca bandanya uwo mugukabandanya ugafata ubufaransa bwose abo bufaransa bukazamwo intwaro yindi sinzi sinogaruka ku bya Israel cyangwa ahandi mugabo henshi byatanguye ari ibintu nka bene n'ibyo nk'uko wabonye muri Espagne ahubwo n'akagohengera abantu babonye politiki bavuniranira bakibuka kahise ka Franco n'abandi n'ibyabaye n'abajenerali bakurikiye kugira bamenye ngene bozitirira ibintu bimwe bimwe bitararenga ingombe.
Urakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Joseph. Joseph, uratwumva?
Ndabumva.
Uri hehe? Irindi zina?
Ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo. Amahoro Fidele.
Amahoro. Ofise ikibazo cyane cy'ubwiro.
Muhanze mu ndamukiriza abatumire mfite akabazo kamwe ko kubabaza.
Yego. Barakumva?
Yego. Twamaze kumenya ko umwaduko wa demokarasi yaje iva mu gihugu cy'Ubugiriki. Ese mu ishingwa rya iyo demokarasi kugira ngo isakare ku isi hose nta mategeko yashyizweho ayigenga kuwaba yakwangiza amahame y'ibijyanye n'iyo demokarasi. Ese kuki haba demokarasi yo mu ibyo bihugu by'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ubuhabane bwa demokarasi yo tubona hano muri bihugu byo muri Afrika? Saba murakoze akabazo kanje kabara.
Murakoze. Atanazi Karayenga mwumwishura.
Mu majambo make ni umubwira yuko burya demokarasi ntiyavukiye mu Bugiriki, yavukiye mu bantu benshi mu gihugu mu akarorero k'iwacu Burundi. Burya demokarasi twari tuyishyiye mu ntara ukibanza kuzuriza abantu ukabuza ukababwira uti wewe watsinze wewe watsinze ugabo ni musange inzoga yagira uwo gutsindwa ugutsindira niyo ntwaro rusange nyakuri kuzuriza abantu ukabuzuriza hanyuma ukababwira uti ntajya gupfa ntajya gupfa ibyo naho batabivuga yuko ngo demokarasi yavuye Buraya yavuye ahari twebwe twari dufite demokarasi igeze kure cyane muga nuko baca bacisha ifungo ry'ibyo wacu nashoje byari bimaze imbana yacu ntacyo yari imaze indi migwashi nacyo imaze hari bakarika hari ibintu tukabyemera tukabijuju tukabyemera ibyo cyose no bishikira rwose kuko ari demokarasi yavukiye mu gihugu yavukiye hose yavukiye mu Burundi yavukiye mu Rwanda muri gacaca yavukiye mu gihugu gufashanya kugenderanira demokarasi ni ubuzima bwa misi yose ingene abantu babahana ingene baratura amasasi yabo hanyuma ikiba cyo navuga ni uko kidufata akarorero kuri ibyo bihugu bya rutura gusa bavuga ngo Espanye yasubiye inyuma Etazini yasubiye inyuma cyangwa Ubugiriki cyangwa Ubugiriki bwo busa n'uburiko buratora mite cyangwa muri Allemagne mu Bufaransa n'ibindi reka twirage reka turagire i Burundi kwari twagoroye ubwo amatora yabaye mu mwaka imyaka ibihumbi bibiri na bitanu gushika badazize izihere kuko twari tubwiwe ariko rabi ngene twasubiye inyuma nk'igihugu rero demokarasi ntiyishwa gusa n'abo badazi n'abo baesipanyoli cyangwa abanyamerika yishwa na twebwe Barundi twebwe bene Burundi ne turiko turiyica nitwo turiko turangaza abantu nitwo turiko turambura abantu amazu yabo icyo turiko turabuza abana kwiga nicyo nta wundi akwiga ngo arindire cuma ubwa rusange twebwe nyine nicyo turiko turiyicira kandi mugabo nta wundi muti rusange nta bantu bazoza kubwira ngo demokarasi zifite amategeko ya n'aya n'aya bitavuye kuri twebwe ngo twicare tuganire tuyage hajemo intahe uwakoze ikibi agihanirwe utakoze ikibi gihere bitavuye mu Barundi twebwe nyine iyo ntwaro rusange izoshoboka ari vuba ari mu myaka 90 abarundi badasubiye ku iteka bamye bamanye
niko kumvizanya kwicarana kumviza abashinga ntahe bakakumviza bakakucira urubanza ahubwiye ati batsinzwe mubadutsindwa nuko demokrasi ziri ahandi izi muri twebwe iri muri nituvuga iri mu migenzo dufite kandi iyo migenzo ni myiza cyane niko turiko turayibagiza tukibaza ngo imitsi yavuye ahandi imico myiza ya demokrasi yavuye ahandi oya iwacu iri harya ku Musumba iri harya mu makarite y'i Bujumbura iri mu myonga yegereye Gitega iri harya hose abarundi bashika reka rero tugaruke iwacu turebe turaba abanyamerika cyangwa aba Argentine cyangwa aba Espanyol iwacu niho hari ingorane kandi n'ikibazo cy'abarundi turiko tushyira mu kazi.
Murakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone. Jean aduteye akamo. Jean uratwumva?
Ndabumva neza cyane.
Irindi zina nahamagaye uri?
Amazina yanjye nitwa Jean Rongo Kurutusi.
Uri he?
Ubu ngubu mperereye i Kigali, Indera, ahantu bita ku Mukuyu.
Yego, ufite ikibazo intererano?
Ni ukuvuga ngo nanjye icyo navuga, ukurikije urebye demokarasi y'iki gihe itandukanye n'iyo mu gihe cyashize, urebye ari se wabona nimba ari uguhinduka kw'abanyabihugu se cyangwa nimba ari uko wenda abantu baba barabaye benshi ugasanga wenda organization yabyo irabacanze, ntabwo wamenya ukuntu ibintu bimeze. Nk'ubu ngubu wenda naguha nk'urugero ufashe nko muri ibihugu wenda byacu bya Afurika bimwe na bimwe, ushobora gusanga abanyabihugu babyo hari imyanzuro imwe n'imwe bafata ugasanga ibangamiye abaturage kandi ugasanga nta kintu abaturage barenzaho. Noneho ikibazo nabaza abatumirwa bacu,
yego,
nimba wenda hari wenda nko muri ibihugu byacu wenda biba biri mu nzira y'iterambere, hari imyanzuro imwe n'imwe bifata ugasanga nk'imyanzuro bafashe wenda ifitiye abanyagihugu babo akamaro, ariko ugasanga nka biriya bihugu bikuru biba bisa nk'aho biyoboye isi, ugasanga ya myanzuro bafashe wenda bitewe n'uko bo bizeyemo amaronko ugasanga bayitesheje agaciro. Nk'ubu ngubu wenda nafata nk'urugero nko mu Rwanda baciye iriya myenda ya caguwa yambawe, ariko ugasanga Amerika irabiteraho komanteri cyane ikavuga ati inkunga zimwe na zimwe twageneraga u Rwanda tugomba kuzihagarika, ukibaza uti se hagati nk'aho ngaho ibyo bihugu bindi byo bibuzwa kwidegembya kwabyo n'ibyo bindi bihugu bo bakora iki kugira ngo nabo bakore ibintu bigaragara biciye mu mucyo babashe kwitandukanya n'abo ngabo basuka bakabashyira mu nzira badashaka kunyuramo.
Murakoze.
Murakoze, ikibazo cyanjye cyari icyo ngicyo.
Murakoze. Mumwishure Pierre Clavé.
Je nibaza ko navuze birafise birumvikana rwose ko ariho ubudasa abantu bagira mu byo biyumvira n'ibyo bakora. Rero novuga ko muri vya demokrasi nk'uko umuhinga wundi avuze, ntitworaba ngo tuburabe ivyo hanze gusa, tworaba no muri Afurika bihugu vyacu ingene bikora. Ngo cyane cyane ico nokongera ko nuko bose bakoresha ubwenge bakiyumvira bakaraba ibibereye, kandi nibaza ko mu gihe haje nk'umugambi mushasha abantu baba bakwiye kuba bawinze ko neza. Nibaza ko hariho imigwi myinshi biri mu bihugu biba muri ku isi yose, nibaza ko hari abahinga mu byerekeye by'ubutunzi baraba ku mugambi uzoba ushobora kuzana inyungu ku munyagihugu cyangwa ku karere barimwo, cyangwa nibaza ko hariho byinshi abantu bakora. Ariko kuri uyu muvandimwe ari mu Rwanda nawe nubwira ko nukuraba ibihugu kandi ingene bihura bihujije inyungu. Rero iyo uvuze uti mu gihugu cyacu ntituzodandaza mpuzu za izo nyine yitwa caguwa canke mu Burundi bavuga kombokombo, nukuraba izo kombokombo nayo nyene ziva hariya ziguzwa amafaranga. Iyo zivuye hanze zigurwa amafaranga, amafaranga rero ava mu gihugu kiriko kirabirondera kija kuyarondera aho hantu. Ni ukuvuga ko wo wibaza ngo ni zamake mugabo iyo ziva zivugwa amahera menshi cyane ni n'umuntu azidanda zavuga ati mbega niba nka kuzigura nzogira iki cyane bakavuga bati iki ni igihugu kimwe kivyanse niba ari Rwanda ruvyanse mbega ibindi bihugu byose byo muri Afrika n'ibyanka bizogenda gute rero nibaza ko hariho umugabo ayandi ma mekanizme bakoresha nk'abantu ba negosia babandanya bagira ibiganiro by'ivyerekeye by'ubutunzi bakavugana kugira barabe nk'inyungu aretsiki imbega yo kungukiki cyangwa yo kora ikindi kintu gute wa undi yahora azana ico kidandazwa muri ico gihugu mbega ashora kandi kudandaza iki kindi umwemereye n'ukuvuga ko ni magiriranire mugabo cyane cyane mu bintu by'urudandaza arabizi mbere ni wabo barabikora cyane bivana na wewe ugiye kudandaza ikintu ugenda kukirangura n'abantu mbega mwumvikana gute mugira iki mugabo ngenda namubwire ko si urudandazwa gusa hariho n'ibyimviro n'ibindi n'izindi ntumbero za politiki zijya mu bintu aho sinavuze ko hariho n'izindi n'andi mahani bashobora guca abantu bakababwira ngo mutagize iki cyangwa iki ntituzokwemera ko mukora ibi n'ibi cyangwa nimuzoronka uburenganzira bwo kuronka amahera mu ibanki isi yose yerekeye umugambi uno w'umutakozi ibi ivyo rero ni ukuvuga ko ni ukwiyumvira nk'ibihugu rero ubu vyo muri Afrika mbega muri ibi bihe hakenewe gukogwa iki kugira ngo abantu bashobore kuja muri iryo higanwa kuko ni higanwa ritarimwo niwashaka mbere si iby'intambara mugabo harimwo ibyiyumviro by'inguvu cyane ushobora gusanga nk'abantu mbere banaremerewe cyane gusumba ko wowe intambara hanyuma ugasanga harageze igihe atacyo bafise sinzi ko mwumvirije mu mayisi heze barumvirije nko mu bihugu nka Zambia n'ibindi bihugu bimwe bimwe menga no muri Ghana sinzi ko amatwi sinza no kubiraba neza ko hoba hariho ukuntu baba bararonse amafaranga menshi y'Ubushinwa hanyuma bakaba batashobora kuyariha ubu ugasanga nk'aporo yose y'igihugu iri mu minwe y'ikindi gihugu
ndaguciriyemo nko muri Zambia muri Zambia baravuga ko kubera batashoboye kuriha amamiliyadi n'amamiliyadi y'amadolari Ubushinwa bwari bwabahaye bibananiye kuriha Ubushinwa nk'uko ndabyumva umenga bwarafashe sosiyete y'igihugu y'umuyagankuba nimba atari n'ikibuga cy'indege ubutegetsi bw'ikibuga cy'indege n'ibintu bitoroshe mubandanye gato
ego rero ni ukuvuga ko mbere ndanasozera ni ukuvuga ko ubu ni ukuvuga les élites zihari ubu cyangwa abantu barongora ibihugu ni ukuraba kuko ibihe byahindutse biriko birahinduka cyane kandi hariho n'amategeko iyo wamaze gusinya kontra n'umuntu mukavugana ibyo uzokora ibyo uzomuha hanyuma nawe ibyo azoguha rimwe rimwe harimo n'amategeko avuga agufasha no kugufata mu kanigo mu gihe udashoboye gushitsa inshingano wowe wiyemeje rero niyumvira ko muri iki gihe ni igihe gisaba ubushishozi bwinshi umugani wabo no kuraba ingene ushobora by'ukuri guhangana n'ibihe tugezemo kuko uko byari kera hari ibihugu binigana ngo jewe nduyu jewe nshigikiye uru ruhande ariko ubu ni cyane cyane ibintu bihuye n'inyungu z'amafaranga inyungu zi umuntu akubwira ati reka ndaguha ibi inawe nzompa biriya ngo ugasanga mu by'ukuri ningene mwagujije inyungu zingana rero ibyo byose bisaba ubwenge bushasha bisaba mbere no kuraba ingene n'ibyo bihugu bya Afrika mbere byo kwinjira bikagira ubwenge nka kujya ibihugu byo muri Aziya byagize kugira isumu urusaku ibyariko biraba hariya mu Buraya n'ibyariko biraba muri Amerika urabona mu Buyapani ibyo bavuze icyo bise igihe cy'umuco l'ère de lumière cyangwa l'ère Meiji n'ibindi bagiye bariga bararaba none ubu basigaye bahangana mu by'ubwenge bahangana mu by'ubutunzi kandi bakoresha ibintu bimwe bumva ibintu kumwe Afrika rero no kuraba mbega twoba turi ku gihe isi yigeze ko kugira dushobore kuvuga ko twashobora kunegosia neza kugira turonke inyungu cyane arike twose amaru gasanga mbere aho gukuramwe inyungu ibyo wabonye byabaye mu ibyo twatubuze by'ubushinwa nibindi bihugu mbere biraje kugira cyo kimwe nibaze rero ko hariho nuwanavuze ko hoba hariho igihe ibihugu bikomeye cyane byo biko biragabangana umutungo cyangwa ibihugu bisigaye byo mu isi aho bantu
tubandanye
basamaye cyangwa basa n'abadategera ibintu bigeze
yego murakoze tugarutse ku mirongo ya telefone dufise Rukundo uratwumva
ya ndabumva neza
irindi zina nahuri
ndi muri Idaho nitwa Ezira Rukundo
yego ufise ikibazo cyangwa icyumviro uterera
ya nicyumvira hari n'ikibazo no dutanga ikiganiro ikiganiro cyavuga ati kubera iki demokrasi no mu bihugu byaboneka ko biriko biratera imbere none bivanye n'amajambo y'abanyapolitiki bashaka ubutegetsi isa nk'uko igenda isubira inyuma n'icyo kiganiro numvise mwari kumbo
yego
murasekereza ya rero mu byo novuga nuko kugira umunyapolitiki afata ubutegetsi amanza kuraba amajambo yoryosha ryosha abantu kugira bivanye n'ahaherereye kugira arabe ko bo mutora nko ngaha byari byoroshe kuvuga ati abanyamahanga baje batse babafatira ubuzi ariko je nimwantora ntibazosubira kuza hama ubuzi buzoguma ari ubw'iwanyu kandi muzoca muhembwa menshi urumvise umunyagihugu ahari atse yumva ati ibyo umuntu avuze birumvikana urumva ni nko gufata ubutegetsi mugaburinze kubiba urwanyu ya dufatiye no mu bihugu byacu nk'akaro mu Burundi biroroshe bivanye n'amateka yahabaye biroroshe kubwira nk'abahutu nk'akarorera ati muraze ko abatutsi bafashe ubutegetsi kupfa kera ati rero murabyo nabi bakabusubirana urumva biroroshe ko tubatavuga ati ibyo batubwiye n'ibyo bivanye mugabo nk'ibyo Tanzania ntibashobora kubikora kuko abafashe ubutegetsi kuva kera Tanzania ntibigeze bacanishamo abantu bagumye bashyize abantu hamwe nico kibazo rero inose turiko turabona tuko twinjiramwo urumva kubwira umuntu ashikira ubutegetsi amanza kuraba ikintu ashobora gukora cyo gucanishamo abantu kugira bufate urumva si ibyiyumviro byiza ashobora gutanga kugira ngo abantu basime ibyo byumviro babone kwakira ubwo butegetsi n'ibyo byumviro byanje
murakoze cyane Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri isanga Atanaze Karayenga mfatiye ku byo Pierre Claver aravuga ko Afrika ukuntu ireka ibihugu by'ibihangange bikaza bigatwara amatungo kera byari ibihugu by'Iburaya na Amerika ubu Bushinwa bwaroyemwo ubuhindi buri kwa buraza barako bagura ubutaka muri Afrika batwara amatungo arimo si y'ubutaka niki Afrika itegereza gukora muri iki gihe ibyo bihugu by'ibihangange biriko bitera byiyugarana mugabo bikikeneye kuza kwiba amatungo ari muri Afrika abanyafrika niki yabokora
icambira bokora no gutera ubyatsi abatwara Afrika bemera yuko ibindi bihugu biza kutuza bigira ko ubutaka biza gutwara ko amashamba yacu bidutukura ko ubutunzi bw'ibihugu bya Afrika bakabujaga hanze iwabo kandi bikagaruka bakabigurisha mahera menshi mu byo kuri bikolonizasiyo mu gutwara mu zindi ntumbero mu bundi buryo bikolonizasiyo yagarutse nk'abashinwa ikintu bashyize imbere mu gutanga imyenda guha imyenda ibitsi byinshi byose byo muri Afurika hanyuma ugasanga umwenda w'igihugu nka Sud-Sudan bawuriha bati abo muri Sud-Sudan barafite peteroli ariko iyo peteroli nta kintu ibabyari akagitonya atari kubiha imyenda y'Ubushinwa hanyuma iyo myenda bayifashe bashaka baguze imfoho zo kumarana urumva rero ibyo bintu birateye ubwoba kandi birateye agahinda abanyafurika batavuye hasi bagatesha abatwara batwara nabi batwarira inyungu zabo batwarira abantu babiri cyangwa batatu batangiye ubushimusi nta kazoshoboka abanyafurika rero ntibabyumve bamenye yuko umuntu atwara nabi ni umusuma ni umwicanyi nta ntwaro rusange izoshoboka abo bantu bagumyeho abashinwa n'abandi n'abaprezidiye n'abanyamerika n'abafaransa n'abadage bazokoma baza dupfa twabura ibyacu twebwe nyine tutazi uburyo ukene twozitira cyangwa ingene twahana ibintu ndetse bivuze ngo abafaransa icyo duhana ahantu abadage icyo duhana ahantu muga bakaza bazi icyo dushaka natwe twaba tuzi icyo bashaka ikindi nacyo cya kabiri navuga cya nyuma ni uko mu by'ukuri urazwe ibyo ibindi bihugu biriko biratubwira nibyo turiko turagirira abanyagihugu ndaguha akarorero hanyuma abarundi bahora batunzwe no kugurisha ivyamwa bakabijana mu Rwanda abo barundi intwaro gihugu yarababujije hariho abantu bahora bava mu Rwanda bakaza gusuma indagara abo intwaro y'ubururu yarabibabujije hariho abarundi bahora baja mu kanika za kabaro rero ahandi handi mukayanza kuzi bakagurisha igozi bambe bakagurisha irwanda bakunguka ivyo barabibukije none dushaburire abadagi dushaburire abashinwa dushaburire abafaransa dushaburire abanyamerika ngo nibo baza kwambura ibyacu kandi n'abaduswara bibananira ko baturekurira twebwe abanyagihugu tukadandaza tukatera imbere tukaronka uburyo bwo guhanahana ibintu tugahana ibintu mvuga mu buryo bwiza bwo kubati ndaguteza imbere wowe wa munyarwanda ndaguteza imbere wowe murundi ndaguteza imbere wowe mu Kenya duteze imbere twese kandi byashoboka ariko ugasanga abantu batwara batubereye indanga rero nitureke kurira twize byose abaduswara nabi abadage abaduswara nabi abashinwa abadutwara nabi baducubitse n'abarundi bene wacu niyo bashaka kwisingira ibintu byose niyo bashaka kwiba ibintu byose niyo bashaka yuko tuguma tuzingamye intwaro rusange ayo bashaka
reka tubandanye tugaruke ku mirongo ya telefone dufise samuel uratumva
ndabumva
irindi zina aho uri ikibazo cya intererano nyarutse
birabaza samuel ndi mu kirinda mu komine bwa mbarango
yego ufise ikibazo cya inshimvira
nagira mbaze uwo mutumire wacu ndanamushimira
yego
tukabize burya afurika irakunda guhabwa cyane
alo
ndabumva
yego nyarutsa
nagira ndamushimire umutumire wacu yati afurika yacu irahabwa cyane nta mategeko yoba agenga afurika kugira ngo abaperezida cyangwa baze barayakorera ko cyane
murakoze mumwishyure muri make Pierre Clave
ko ni ikibazo cyerekeye nka relation iri hagati ya politiki na n'ubutungane cyangwa imigenderanire yoba iri hagati ya politiki na n'ubutungane ni ukuvuga ko iyo hariho ibihe bibonetse ko demokarasi yoba isa nk'iyibangamiwe cyangwa hariho ibintu bimwe bimwe bitakozwe neza ni ukuvuga ko ibihugu byose biciye mu mabwizwa shingiro yabyo cyangwa mu bitunganijwe mu byo bita nka outcour ya justice cyangwa ibindi barashobora kugira icyo bavuze hanyuma bagakosora cyangwa imbere hamwe hamwe nk'iburaya aho tubibona ni uko bashobora no gukomvoka abo bantu bakaza kwitaba kugira basigure bimwe bimwe rero nibaza ko ibyo ni ibintu byumvikana cyane navuze mugabo ko hariho ibyanditswe hakabaho n'ibikorwa nibaza ko intambwe iracyariho ibintu abantu barategereza kuyiga ingene ibyanditswe ko babyiyumvira byiyumviro byiza bishobora kujya mu ngiro ku neza ya bose atawukumiriwe cyangwa atawe bankiye gufata ijambo cyangwa atawe bagiriye nkunzi yuko navuga mu majambo make
okay urakoze Ronan nawe nyine aratwakwiye uratwumva
ndabumva
yego irindi zina aho uri ikibazo intererano
uko bisanzwe nitwa Nizero ramerereye mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba ahantu hitwa Kigarama
mu Rwanda
mu Rwanda
yego
mu karere ka Kirehe
yego mufite akabazo cyangwa icyumviro mu nyarutse
Nashaka kubaza ni kweri iki se abantu babayobozi iyo bagiye nko bari kuyobora iyo bashaka kubavanaho ni kweri iki badashaka kuva kuyobozi nakomeza gusana cyangwa kubaza nta kibazo nta kindi
urakoze mu mwishure ya Tanaz
abo bose bashaka kuguma ku butegetsi nta kindi barondera n'amafaranga gutunga kubaka amazu meza yabo kurusha abana babo mu mashuri meza ya kure mu kwikunda mu by'ukuri nta zindi ntumbero iriho nta gukunda Burundi nta gukunda Sierra Leone cyangwa gukunda Sudan bose abantu bifunga hanyuma rero bakagerageza uburyo bwose kugira ngo basume batwara imyaka mirongo ibiri mirongo itatu mirongo ijana ibyo byose ni ibintu tubizi abantu bifunga nta zindi ntumbero ntabwo abo bantu bose kuri barabi inda zabo ntibarugazwa neza n'abantu ata kindi kibageza atari kwiba kidagaza kugira ngo bo baronke inyungu zabo gusa nta kindi
murakoze turacyasigaje akanya nashaka Pierre Claver Nsengiyumva mutubwire ico mwoba icyumviro cya nyuma mwoba mufise kuri iki kiganiro
ego nashaka ku gusa nk'uvuga gatoyi ari ikibazo bigeze kubaza abandi cyerekeye ngene twa uko mwabajije ibya populisme nationalisme n'ibindi ni ukuvuga ko novuga ko ayo n'imikenyuro gusa abantu bashobora gukoresha kugira batorere inyishu ibibazo bikomeye mugabo batagombye kubitorera inyishu y'ukuri irama navuga rero yuko iyo ufashe nk'abantu ukabacamwa imigwi ukavuga uti ikibazo nk'iki kiriho kubera ko umugwi ari wo ubangamiye abandi nibaza ko ibyo rimwe rimwe birashobora gukora muri uwo mwanya mutoya bigakunda ugabo ntibimara igihe kinini cyane nk'uko byashoboye kuboneka nko mu banditse cyane kuri kazi kahise k'ibihugu byabo mu bya politiki nk'iyo iyo za Buraya iyo za Amerika n'ahandi nibaza rero ko mu majambo make nationalisme ntitorera inyishu ibibazo by'ubutunzi iyo bihari kuko ikibazo n'ikibazo ahubwo ni ugutora umuzi w'ikibazo umuntu agacigira akagitorera inyishu nicyo kimwe n'ibibazo bya politiki cyane cyane muri Afurika aho ukunda gusanga mbere abantu bagomba gutorera inyishu zose ibintu biciye mu ngimba biciye mu ntambara biciye mu biki ibyo byose ni ukuvuga ko si muturama si n'ibintu bisaba ko abantu bigishwa kandi bakiga ku muco wo kumvikana umuco wo kuganira muco mbere wo kuraba ibibazo bikomeye hanyuma akujya rege no vuga iburaya baratwigishije byinshi no kuvuga ko bo barazi no kugabura n'ubwo batwumva ko bagwana bapfuye ibyo kurya cyane mugabo basa ibindi ariko hariho ibyo bamaze kwemeranya nibaza rero ko nino muri Afrika niyo ntambwe abantu bakwiye kumenya ko mu minsi iza by'ukuri abantu bazotegerezwa kumvirizwa hanyuma bagatanga ibyumviro byubaka kugira ngo haboneke umwumvikano ningene abantu bashobora gutora umuti urama ku bibazo bikomeye by'ubutunzi bihari ibyo populisme na nationalisme si uwo muti ariko abantu nibiyumvire ku bikomeye bizoshobora gutora inyishu z'ibibazo bihanze ibihugu byabo ku neza ya bose
murakoze cyane turabashimiye yari Pierre Claver Nsengiyumva umuhinga mpanuzi wa jambo yigenga akurikiranira hafi politiki kongera akaba yanonosoye ivyerekeye ubutungane bw'inyuma y'intambara ari Bujumbura mu Burundi hamwe na Athanase Karayenga umenyeshamakuru akongera akaba n'umuhinga mpanuzi wa jambo yigenga uvyerekeye guhanahana amakuru ari ipari mu gihugu c'Ubufaransa tubako turavuga ku vyerekeye demokrasi hari abavuga ko yoba iri kirasubira inyuma ku ntambwe yari imaze kugira no mu bihugu bikomakomeye vy'ibihangange vy'Iburaya na Amerika. Dushimiye rero mwese mwaduteze amatwi abaduhamagaye bagashikiza ivyiyumviro kabaza n'ibibazo na mwese mwakurikiranye iki kiganiro mugira ibihe vyiza mubandanye mutwumviriza kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika. radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nyuma y'iki kiganiro muri